Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ikomeje kubagezaho ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hano muri studio muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mbahaye ikaze kuri radio yanyu.
Mwebwe nka komisiyo ko mufite ububasha muhabwa n'itegeko kucaba abantu bumubandikiye kabiri gatatu mutaza nko muri raporo mugaproposa ibihano bibakwiye.
Uyu ni umudepite w'umunteko ishinga amategeko y'u Rwanda abaza umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe uburenganzira bwa muntu impamvu badakemura ibibazo bafite kandi amategeko abibemerera. Iyi komisiyo ejo nibwo yashyikirije abagize inteko ishinga amategeko raporo yayo y'umwaka ushize. Iby'iyi nkuru kimwe n'ubwicanyi mu murwa mukuru w'u Burundi Bujumbura n'amatora muri Tanzania turabigarukaho mu biganiro byacu muri uyu mwanya. Nawe rero ugitangira kutwumva guma hafi ya radio yawe. Uyu ni umwanya w'amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, baramutse neza.
Baramutse Jeni, ndaramutse kije kandi n'abariko baratwumviriza. Umukuru w'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika ya Congo yarigambye ejo aho yamenyesheje ko batsinze kuko amatora yo ku munsi w'Imana yari agamije guhindura ibwirizwa shingiro atitabye ku rugero rushemishijwe. Guy Kinfusia Romaine, perezida w'umugambwe uharanira demokarasi na Repubulika, yavuze ko abanyekongo bumvise akamo batewe ko kuguma mu ngo zabo. Yise ayo matora ko ari ayagamije kugumiza perezida Denis Sassou Nguesso ku butegetsi. Ibwirizwa shingiro rero ry'ico gihugu iririho ubu ntiriha uburenganzira perezida Denis Sassou Nguesso bwo gusubira kwitoza mu matora y'umwaka w'2016 za kandi ntirimwemerera bivanye n'imyaka 71 afise mu gihe ibwirizwa shingiro riha uburenganzira utarenza imyaka 70. Afghanistan naho ikinyamugigima gikomeye carihaye inkumbi ejo ku munsi wa mbere mu buraruko bw'igihugu ca Afghanistan aho cumvikanye kandi no mu gihugu ca Pakistan n'Ubuhindi. Abantu baba 300 nibo bamaze kwemezwa ko bafuye, abandi bashika 170 barakomereka. Igice casinzikaye cyane nico mu ntara ya Khyber iri mu buraruko bushira uburengero bwa Pakistani, aho abategetsi baho bamenyesha ko ubwaho nyene hafuye abantu bashika 140 n'abashika 1000 bakomeretse. Ico kinyamugigima kandi carabomoye imisozi mu buraruko bwa Pakistani igihugu kibanyi, bituma ibarabara rihuza Pakistani n'Ubushinwa ridasubira guhita. Ico kinyamugigima kibaye hafi y'amezi 6 inyuma y'ikinyamugigima cihaye inkumbi mu gihugu ca Nepal cahitanye abantu 2000 gisambura amazu 2000. Ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu rimenyesha ko kurya inyama zihinguye mu buryo bwa jambo, isosiso n'ibihinguwe mu nyama z'ingurube bishobora gutera indwara ya kanseri. Kanseri kandi ishobora guterwa n'inyama zifise ibara ritukura mu gihe abantu bazifunguye. Ibyo ntivyavuye mu cigwa cakozwe n'igisata kigira ubushakashatsi ku ndwara ya kanseri. Ubushakashatsi bwari bushimikiye ku gifungurwa cy'inyama. Linda Johnston, umwongereza akazi akora ibijyanye no gutanga impanuro ku mfungurwa uwo bita umunutritioniste, amenyesha ko iyo atari inkuru nziza cyane ku bakunda igifungurwa cy'inyama. Ariko ibyavuye muri ubwo bushakashatsi ntivyemegwa 100% n'igisata cyo muri leta cyo muri Amerika ya ruguru ciga ibijyanye n'inyama. Mu Cyongereza bita The North American Meat Institute, aho bavuga ko ivyigwa vyinshi vyagizwe n'ishirahamwe ryita amagara y'abantu ku isi ata bucuti buboneka hagati y'inyama na kanseri. Mu gihugu ca Turukiya, abapolisi babiri bico gihugu nibo bafuye, abagwanyi b'umuhari wa leta ya Islamist ndwi nabo barafa mu gitero cagabwe n'igipolisi ca Turukiya ku bagwanyi b'umuhari wa leta ya Islamist, aho ni ku rubibe Siriya gihana na Turukiya. Ivyo vyabaye igihe ejo ku wa mbere igipolisi cariko kirasaka amazu ku mazu mu gisagara ca Diyarbakir ciganjemwo abakirde abategetsi bajejwe umutekano muri Turukiya bamenyesha ko muri uko gutana mu mitwe abapolisi batanu bakomeretse abanywanyi b'umuhari wa leta ya Islamiste 12 nabo barafatwa n'inzego z'umutekano abategetsi ba Turukiya bagiriza umuhari wa leta ya Islamiste kubari wo wateye ibibombe bibiri vya bihevyi ku mugwa mukuru Ankara mu ntango zo ku kwezi ibibombe vyahitanye abantu barenga ijana. Leta ya Israel nayo igiye kwaka uburusho n'uburenganzira bwo gufata ingendo abanyepalestina baba mu karere ka Yerusalemu y'ubuseruko. Iyo ngingo ministre wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ayifashe bivanye n'imishamirano imaze iminsi hagati y'abanyepalestina n'inzego zijejwe umutekano za Israel. Mu ruhagarara rwatanguye mu kwezi kurangiye ku kibanza cyeranda kiri i Yerusalemu abanyeIsrayeli 10 nibo bamaze kwicwa benshi basogoswe n'imbugita abanyepalestina nabo 51 nibo bamaze kwicwa n'inzego zijejwe umutekano za Israeli muri abo abashika 30 Israeli bita abagwanyi.
Aloyizi urakoze kutugezaho aya makuru. Tunyarukire noneho mu Burundi. Abantu batanu nibo baguye mu bitero byabereye mu murwa mukuru Bujumbura mu ijoro ryo ku cyumweru no kuri uyu wa mbere. Abagera kuri 15 nabo barakomeretse barimo abapolisi 7. Iyi nkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu Burundi Eroge Wirikaneza.
Abantu babiri baguye muri zone ya Cibitoke ku muhingamo wo kuri uyu wa mbere mu buraruko bwa Bujumbura. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye abikishije ku buhinga bwa none Twitter yavuze ko bapfuye ari abasivile bose. Umwe muri bo yagendana mu mubuga bwo mu mutwe akaba ngo yari afite ikirwanisho hanyuma cyayugari barabara. Mu nyuma igipolisi kije cyakiriwe n'inkozi z'ikibi nkuko abyemeza haca hafa uwundi munyagihugu. Abandi batatu baciye bakomereka hongera hakomereka abapolisi indwi. Mu masaha 6 naho kuri uyu wa mbere nyene umuntu umwe atwara ipikipiki yarasiwe kwijabe n'umuntu yaratwaye ntiyapfuye yaciye ajyanwa kwa muganga yarashwe ku izosi. Igipolisi cyahashitse ata muntu ahari. Mu gitondo naho ku ibarabara ry'8 muri zone ya Cibitoke mu buraruko bwa Bujumbura hari grenade 2 zahaturikiye hagati y'amazu. Izo grenade zaturitse mu gihe hari umuntu yari katurira umucafu wo mu nzu. Abantu 4 baciye bafatwa ku mvo z'amatohoza. Abanyeshuri ku ishuri ryisumbuye rya Lycée Municipal Cibitoke baciye bataha batize kuko ayo magrenade yaturitse igihe bariko baratonda ku ishuri nko mu masaha 1:30. Mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana naho harumvikanye urwamo rw'amasasu mu makartier ya Ngagara Cibitoke Kinama na Kamenge. Aho mu Kamenge nkuko vyemezwa na Remi Barampama musitanteri wa komine Ntahangwa hatewe ubunywero. Abantu 8 barahakomerekeye umwe muri bo akaba yaciye yitaba Imana kuri uyu wa mbere. Musitanteri wa Muha yabwiye amenyesha makuru ko iki gitero gifatiye ku bugizi bwa nabi. Ibitero by'abantu bitwaje ibirwanisho bisubiye kwibonekeza mu gihe itariki ya nyuma yo gusubiza ibirwanisho yari yatanzwe n'ubushikiranganji bw'umutekano haraheze ukwezi yarangiranye n'itariki ya 24 uku kwezi kw'icyenda no kuvuga ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze. Eroje Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika aho muri hose ejo ku wa mbere tariki 26 y'ukwezi kwa 10 amezi 6 yari yuzuye mu Burundi hatangiye ibazo by'umutekano muke. Ni ukuvuga igice cy'umwaka cyari cyuzuye habaye umutekano muke, urugomo, ubwicanyi, guhunga igihugu, imyigaragambyo bifashe indi ntera. Ibi byatumye kandi n'icyizere hagati y'abanyagihugu kigenda kigabanuka kizana n'urwikekwe. Kuva ku munsi wa gatandatu ushize Ijwi rya Amerika ryabagejejeho icyo ayo mezi 6 asigiye abarundi mu mibereho yabo. Ese abarundi bahunze barangana iki? Abishwe barangana iki? Bishwe mu buhe buryo? Bazize iki? Ese abarundi bafunzwe ni bangahe? Bafunzwe bazize iki? Ubutungane bugejeje he ikibazo cyabo? Nibyo dukomeza tubagezaho mu biganiro byacu amezi 6 arangiye. Bamwe mu barundi bahagurukiye kwanga ko Perezida Petero Nkurunziza yakwiyamamariza manda ya 3 yo kuyobora igihugu. Uyu munsi turabagezaho uko byifashe mu ntara ya Bujumbura Rural, Bubanza na Cibitoke na Kayanza. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanga.
Muntara ya Bujumbura abantu 34 barishwe muri kino kiringo cy'amezi 6 mu makomine ya Kanyosha mukike mutimbuzi isare na kabizi babiri muri bo bishwe barashwe n'abajeje umutekano bari mu myerekano muri komine mukike undi umwe yishwe n'abari mu myerekano muri komine Kanyosha muri yo ntara yo mu burengero bw'igihugu harahagaritswe abantu 30 benshi muri bo bagirizwa kuja mu myerekano yo kwiyamiriza ikiringo cha 3 cy'umukuru w'igihugu no gutunga ibigwanisho batayifitiye uburenganzira abantu 17 barahunze mu makomine amwamwe 5 n'abanyepolitike bo muri komine Mugongomanga 12 nabo nabarorerezi bo muhariteka muri komine Kabizi bahunze kubera umutekano muke Celestin Uribikiye ahagarariye umuhariteka mu ntara ya Bujumbura aremeza ko gatwe kazi na muntu kahungabanye
itariki ya 20 gatandatu gihe habaye ikiringo cya 3 cy'umukuru w'igihugu abuze ko ajya kwitoza mu kiringo cya 3 cy'umukuru w'igihugu harabaye manifestation cyane gatika kazi na muntu karahungabanye hama handi no vuga hari muri komine Mutimbuzi na cyane cyane muri zone ya Maramvya na zone Rubirizi aho twabona ibiziga abataye mu kuvuga byikiwe ahantu mugabo kabita muri ayo mazone abiri ya Mutimbuzi komine ya Mugongomanga na Mukike abantu benshi barafashwe
amatora arangiye mu Burundi hari mu kwezi kw'indwi bamwe mu batemera ikiringo cha 3 cha Petero Nkurunziza babicije mu myerekano bahavuye bafata ibigwanisho batangura gutera ibirindiro by'abasirikare n'abapolisi ijyo byarabaye muri komine Kanyosha Jean Berkimas Munzerere arongo iyo komine aravyemeza
basanze bamwe muri bo hariho abafashe intumbero yo kubivamwo barabiheba ivyo migumuko n'ivyo kuja mu mukwiruka mu barabara ariko twavuye dusanga hariho nabandi bakeyi bahavuye bafata indi ntumbero yo kwitwaza ibigwanisho cha dusanga batanguye gutera ibirindiro by'abasirikare n'abapolisi tusha tubona kandi batanguye kwica abantu
muri ico kiringo nyene harabasivile bishwe co kimwe n'abajejwe intwaro uwo mugabo ava ku mutumba sororezo muri komine Kanyosha ahishwa abantu 17 numwe mu baryango bumwe muri 5 batowe ku mutumba yagandaguwe muri kuno kwezi kw'icumi yemeza ko wabo yazizi vya politike
nta muntu arakwiye kuzira icyumviro cyo cyangwa ngo azira umugambwe wiwe cyanke azira idini arimo ako umuntu wese arakwiye kumva ko yishi yakizana ahantu aherereye mu bundi hamigambwe myinshi cyane irenga 40 rero abantu bose aza kwibamwo bidegenze
mwibaza ko ubwicanyi rero ari bwa politike
twibaza ko ari bwa politike ko turavye nyene yapfuye tukumva nibivugwa bya hirya no hino n'ukuntu barameze ramaze kugabishwa twibaza ko byo ari bye bifitanye na politike
ibiziga 10 by'abantu byaratowe muri komine Mutimbuzi 5 ntibamenyekanye abo mu ntwaro bavuga ko arabiciwe handi bakaza gutabwa muri iyo komine byaranavuzwe ko bashobora kuba arabari mu minwe y'inyamiramabi ibyabeshujwe n'umuvugizi w'igipolisi cy'igihugu Pierre Nkurikiye mu ntambara z'abirindura mu ntara cy'ibitoke hagati y'abasirikare ba leta nabo byavuzwe ko bari bateye bava mu gihugu kibanye cy'u Rwanda kumegenekerezo ya 10 na 11 ukwezi kw'indwi hafuye abagwanyi 23 nk'uko amakuru dukesha umuhariteka mu ntara cy'ibitoka bivuga kuri abo hiyongera ko abanyagihugu babiri bishwe n'abantu batazwi muri komine Buganda mu kwezi kwa gatandatu abagwanyi 188 barafashwe barafungwa kuko Augustin Ndereyimana ahagarariye umuhariteka bivuga kuri abo hiyongera ko 46 bo mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi bagiye barafatwa mu makomine atandukanye y'intara ya Cibitoke bagezwa ko bashigikiye imigumuko abantu 200 bagwiriyemwo abigisha barahunze mu makomine ya Buganda na Rugombo bahungira mu gihugu kibanye cy'u Rwanda na Repubulika y'Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Bubanza abantu 10 nibo bishwe mu muhari iteka bamenyesha ko benshi muri abo bo babazize imvo za politike abayifineri 6 barafunzwe bagirizwa imigumuko abandi bantu 8 nabo bafungwa bagirizwa ko bakorana n'abantu banyuruza abantu kugira babatangisha amafaranga imbere y'uko babarekura muri komine Gihanga ho nyene hanyurujwe abantu 20 umwe niwe atararekurwa gushika ubu mu ntara ya Kayanza kiretse igitero cy'abitwaje ibigwanisho cyabaye muri komine Kabarore umutekano wabaye mwiza abajejwe intwaro muri iyo ntara eka n'umuhari iteka bavuga ko mu mezi abiri aheze hatoye ibiziga 6 by'abantu bitamenyekanye bo babiciwe ahandi bakaza gutabwa muri iyo ntara ubwicanyi buri ko buraba mu Burundi burateye ubwoba nk'uko bivugwa na bamwe mu banyamashengero aruna nkundo wiga wo mu idini rya Islamu asaba ko ubwo bwicanyi bwohagarara
twebwe mu idini rya Islamu Imana iratubwira iti uwo wese yubahuka kwica ubuzima bw'umuntu umwe aharugwa nk'uko yishe isi yose ko abo bantu turirwa turabona ibiziga bitarabapfuye n'ubwo bavuga ngo batwone ngo karago na kamara maza byerekana yuko ubuntu ngaha iwacu no kuri bwamaze gutituka birumvikana rero yuko ibiriko bira mu Burundi twe bituma turasenga kugira ngo turabikovyohera ariko kandi dusabe n'abarongoye iki gihugu bashireme ingufu zikwiye kugira ngo amahoro umutekano ushobora kugaruka mu Burundi
abanyepolitike batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi nabo basaba ko bavuba ibiganiro vyugururiwe bose kugira hatorerwe umuti icatunye icuka ca politike mu Burundi gitose kara mu ntara z'uburengero bw'igihugu Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika
tuve mu Burundi tujye mu Rwanda Mu Rwanda komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu yagaragarije abagize inteko ishinga amategeko imitwe yombi ibibazo bikibangamiye uburenganzira bwa muntu mu gihugu ni inkuru mugezweho na Asumutakabuye
Imibere bitaraba myiza mu bafungiye muri za kasho za komine akigaragara isuku idahagije uburyamo budakwirikiremwa muntu kuri bamwe ibibazo biri mu bafatwa bagaca muri za centre de transit imiryango yabo ntibimenyeshwe vuba komisiyo igaragaza kuvangwa ko abantu bakuru na muri zo centre de transit imiriri taranoga mu magereza guhingurana abaturage bimurwa no gusubiza umuntu ibyo yatsindiye iyo byaje kwisonga mu byahungabanije uburenganzira bwa muntu umwaka ushize muri 2014-2015 Perezida wa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu Nirere Madeleine avuga ko ibi bibazo ari bimwe mu by'urwego ayobora rwagejeje ku bayobozi ndetse komisiyo inatanga inama yuko ibintu byakemuka
abagomba kwishyura ariko bafite intege ariko badafite ubwishyu dushobora guteganya nk'uko tije yagiye ikorwa hakabundi buryo buri busa n'ubwo ngubwo abantu bajya babona amafaranga bigakorwa ku karere cyangwa mekanizimu zizashyirwaho ariko abantu batsinze imanza bakishyurwa twasabye cyane cyane kubyanya na za transit center abari muri transit centers imiryango yagimenyeshwa ku gihe nkuko nanegize kubivuga abana bafunganywe na ba mama wabo cyangwa ari kumwe na bagenda ba mama wabo muri za transit centers bagahabwa akabinzitiramo bwo kugira ngo birinde malaria
ibisubizo bitangwa na komisiyo nk'ibyabashije gukora byanenzwe n'abadepite bamwe nk'ibidahagije kandi komisiyo ifite ububasha yabwe n'itegeko ikaba yakora byinshi isubiza abaturage baba baje bayigana
bagenda bakakira ikibazo mugasanga umuntu ararengana mwarangiza nk'umwanzuro mukaba ngo twasabye akareko azagikemura ngembora ni nk'uko umuntu waba urwaye ukajya kwa muganga ahubwo turwaye indwara muganga wari wizi ugomba kukuvura ahubwo ngo ariko nakugira inama kuzivuza mwebwe nka komisiyo ko mufite ububasha muhabwa n'itegeko kucaba abantu b'umubandikiye kabiri gatatu mutaza nko muri zi raporo mugaproposa ibihano bibakwiye
raporo yabo igera hagati mu mwanzuro ngiye nkabona birahagama nkitubona igisubizo ariko kutubwira ngo yaratsinze ntutubwire ko yabonye ibyo yaregeraga giwe ahangaha naho ndahabona ikibazo ni ya myanzuro itarangira igera ahantu igahagama
Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu nubwo ivuga ko inzego za leta zigenda zirushaho kubahiriza uburenganzira bwa muntu haracyagaragara muri raporo yabo ibibazo bigenda bigaruka buri mwaka kuko komisiyo itanze raporo komisiyo yakunze kunengwa ko idatanga ibisubizo ku bibazo by'abaturage umuyobozi wabo yabwiye abadepite imitwe yombi ko bashinzwe kwereka inzego aho ibibazo biri maze izo nzego akaba arizo zishyira mu bikorwa zikarangiza ibibazo by'abaturage ibi bikabonwa nk'ibidakemura ibibazo abaturage bagana komisiyo baba bafite kuko kenshi basabwa gusubira mu nzego baba baje baturukamo ariko komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yerekanye ko hari intambwe igenda itera umwaka ku wundi isubiza ibibazo abaturage babe bayigejejeho yavuze ko mu mwaka wa 2014-2015 yakiriye ibibazo by'abaturage birenga 1,408 bikemuka burundu ibindi byasigaye nabyo bikaba biri mu nzira zo kurangizwa Asumutakabuye ijwi rya Amerika I Kigali
Turacyari mu Rwanda urukiko rukuru mu Rwanda rwapfundikiye urubanza rwa Leo Mugesera kuri uyu wa mbere gusa biracyagaragara ko rugifite inzitizi zitarabonerwa ibisubizo ni inkuru y'umunyamakuru Eric Bagirubusa wakurikiranye uru rubanza ari Kigali mu Rwanda
Daniel Rwatende Umwe mu batanga buhamye b'ubushinjacyaha nawe wari watanzwe ngo azagira icyo avuga ku byaha bya genocide Leo Mugesera buranamo n'ubushinjacyaha urukiko rukuru rwamukuye ku rutonde rwabo rwagombaga kumva urukiko rukuru ruvuga ko rwatende bwa mbere yatangiye ubuhamya bwe mu ruhame ubukurikira avuga ko gereza afungiyemo bamuteye ubwoba asaba kurindirwa umutekano urukiko rukuru ruvuga ko yivuguruza ko naho rwahera rwemeza ibyo avuga niba ari ukuri koko ruhita rumukura ku rutonde rw'abatanga buhamya rutyo n'icyemezo lewo mugesera n'umwunganizi we Maître Jean Félix Rudakemwa bajuririye mu mwaka ushize wa 2014 basaba urukiko rw'ikirenga gutegeka urukiko rukuru kuba ruhagaritse urubanza kugeza ubwo bujurire buvuye mu nzira. Lewo mugesera avuga ko uyu mutangabuhamya urukiko rwananiwe kumurindira umutekano ngo hatwe ibibazo n'impande zombi. Lewo mugesera abwiye umucamanza ko ubusabe bwe ntacyo bwafashe kuko iburanisha ryakomeje ndetse n'umucamanza agapfundikira urubanza. Abwira umucamanza mu rukiko rusumba izindi mu Rwanda ko mu bushishozi bwe igihe yaba yiga ingingo yajuririye yatesha agaciro ibyakozwe n'umucamanza mu rukiko rukuru nyuma y'ubujurire bwe. Madame Claudine Dushimimana ku ruhande rw'ubushinjacyaha nawe yazamuye inzitizi zikomeye. Yabwiye umucamanza mu rukiko rw'ikirenga ko kuva mu kwezi kwa kane 2014 kugeza mu kwa cumi 2015 urukiko rukuru rwahannye ubugira gatatu Maître Jean Félix Rudakemwa wunganira Lewo Mugesera ihazabu zingana na miliyoni imwe n'ibihumbi 400 y'amafaranga y'u Rwanda azira gutinza urubanza nkana. Madame Dushimimana yashingiye ku mabwiriza ya Perezida w'urukiko rw'ikirenga ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatanu 2015 areba imiburanishirize y'imanza z'ubucuruzi imbonezamubano z'ubutegetsi n'iz'umurimo atomora ko hanwe ntaho yemerewe kongera kuburanira mu nkiko z'u Rwanda ataragaragaza ko yubahirije ibyemezo by'inkiko. Yasabye ko Maître Rudakemwa yakwerekana inyemeza bw'icyuza ayo mafaranga yose yazibura akazaburana arangije kwishyura. Maître Rudakemwa yatsembeye urukiko kuretse igihano cyo ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 2015 kandi yanashyize mu bikorwa ibindi ntabyazi. Yabwiye umucamanza ko umubwiriza urukiko rugendera yo mu 2015 atareba ibyemezo byo mu 2014. Umwunganizi wa Bwana Mugesera yavuze ko amabwiriza ya Perezida w'urukiko rw'ikirenga yemera kandi ayazi. Niyumvisha impamvu urukiko rukuru rwamuhaye ibihano ruzi ko ntaho yemerewe kongera kuburana mu nkiko zo mu Rwanda rwo rugakomeza kumuburanisha. Avuga ko bisobanuye ko rwishingiye ibyo bihano. Ubushinjacyaha busubiranye ijambo bwabwiye umucamanza ko butunguye no kumva Maître Rudakemwa avuga ko yahanwe rimwe gusa kandi urukiko rwaramuhaga inyandiko mvugo akazishyiraho n'imikono. Buvuga ko nta kindi bwari bukore bumumenyesha kirenze ku nyandiko mvugo yasinyeho. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko amagambo ya Maître Jean Félix Rudakemwa agize imyitwarire idahwitse itanakwiriye imbere y'umucamanza. Buvuga ko kuba Maître Rudakemwa asobanura ko urukiko rukuru rwakomeje kumuburanisha ruzi ko ari mu bihano atubahirije ibyari mvugo gusa idafite icyishyigikira. Ubushinjacyaha bwashimangiye ko ibyemezo by'umucamanza bigifite ishingiro kandi ko amabwiriza ya Perezida w'urukiko rw'ikirenga mu 2015 areba n'ibyemezo byo mu 2014 cyane ko ngo nta n'itegeko ryabagaho rimuha kudashyira mu bikorwa ibyemezo by'inkiko. Maître Rudakemwa nawe yabwiye umucamanza ko iby'ubushinjacyaha buvuga ari amagambo gusa. Avuga ko ku umucamanza yaramuhannye agasubira inyuma agakomeza kumuburanisha ibyo byaba bivuze ko umucamanza nawe yaba yarasanze ko yamuhannye bitari ngombwa. Ntiyumvisha uburyo ubushinjacyaha buhisemo kuzamuriza inzitizi n'igihe gishize. Bwana Lewo Mugesera yabwiye umucamanza ko imwe mu mpamvu yamuteye kujurira icyemezo cyafatiye umwunganizi we ari uko uburenganzira yemererwa n'amategeko bwo kwiregura no kunganirwa bwari bwahungabanijwe. Avuga ko urukiko rukuru rwaciye urubanza rwumvise uruhande rumwe. Kumenya niba Maître Rudakemwa azunganira Bwana Lewo Mugesera muri ubu bujurire cyangwa se niba atazabikora atabanje kwishyura amafaranga 1,900,000 ubushinjacyaha buvuga ko asigaye bizamenyekana mu cyemezo cy'umucamanza azatanga ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka. Izi nzitizi zose zikigaragara muri uru rubanza ziriho mu gihe urukiko rukuru mu Rwanda rwo rwarangije kurupfundikira runatangaza ko ruzasoma urubanza mu kwezi kwa kane umwaka utaha wa 2016. Bwana Lewo Mugesera w'imyaka 64 y'amavuko inzobere mu byiyiga ndimi araburana n'ubushinjacyaha ibyaha bikomeye kandi bidasaza bya genocide bikubiye ku ijambo yavugiye ku Kabaya muri 1992. Ni ijambo ubushinjacyaha bumurega ko yarivuze agendereye guhamagarira abahutu kurimbura abatutsi. Uregwa nta cyaha na kimwe yemera avuga ko ubushinjacyaha bumuregesha ijambo bwagejeje mu rukiko nk'ikimenyetso kimushinja kitari umwimerere. Akabagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Abantu bane bavugwa ko bihishwe abandi batari bake barakomereka ku itariki 20 z'ukwezi kw'icumi igihe igipolisi cyarasa ku bantu bari mu myiyerekano ku mugwa mukuru wa Congo Brazzaville. Iyo myiyerekano yari iy'ukwiyamiriza referendum yo guhindura ibwirizwa shingiro yateguwe ku itariki 25 z'ukwezi kw'icumi mu byo rekurira President Denis Sassou Nguesso kwitoza mu kindi kiringo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriyamiriza zivuye inyuma uruhagarara zikaba zitewe impungenge n'ingingo ya President Sassou Nguesso yo kugirisha referendum. Nkuko President wa Amerika Barack Obama yabitangaje mu ijambo yashikirije umuryango w'ubumwe bwa Afrika, Nelson Mandela na George Washington ntibasize iragi rikomeye gusa kubera ibyo baranguye mu mabanga y'umukuru w'igihugu bari bashinzwe, yamara kubera bavuye ku butegetsi ku gushaka kwabo bagashikiriza ubutegetsi biciye mu mahoro. Perezida Obama yamenyesheje ko igihe umutegetsi agerageje guhindura amategeko ku mvo gusaye kuguma ku butegetsi, ivyo bituma haba umutekano muke n'amatati nk'uko vyibonekeje mu Burundi. Perezida Obama avuga ko iyi ari intambwe ya mbere ijana mu kaga. Guhererekanya ubutegetsi biciye mu mahoro no mu nzira ya demokrasi bituma abanyagihugu batuma abategetsi bisigura ku buyobozi bwabo, bigatuma haba umutekano wo mu kiringo kirekire kiri imbere. Nta demokrasi haba mu gihe umutegetsi ahinduye ibwirizwa shingiro ku nyungu ziwe bwite canke inyungu za politiki. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika, John Kirby, yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba impande zitavuga rumwe kuja hamwe mu biganiro kugira zihwami ku mwuka mubi, zirondere kumvikana ku buryo bwo gutera intambwe atamaraso abanje guseseka. John Kirby avuga ko bemera ko guhererekanya ubutegetsi biciye mu mahoro n'ubwigenge n'ukubahiriza ibiringo bitegekanijwe ari nkenegwa ku vyerekeye gutsimbataza demokrasi n'umutekano wo mu kiringo kirekire. John Kirby avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zateye akama president wa Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso guhagarika referendum guhwami ku mwuka mubi uhari mu gihugu muri iki gihe no gutuma haba ibiganiro.
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tuti turi kumwe mu kanya turaza gukomeza ibiganiro byacu, ariko muri uyu mwanya Aloyse Bigirimana hagiye kubanza abagezeho incamake y'amakuru yabagejeho mu kanya.
Mu gihugu cya Afghanistan, ikinyamubwigima gikomeye cyari hahaye inkumbi ejo ku munsi wa mbere mu buraruko bw'ico gihugu, aho cumvikanye kandi no mu bihugu bya Pakistan n'Ubuhindi. Abantu baba 300 nibo bamaze kwemezwa ko bafuye, abandi bashika 170 barakomereka. Ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu rimenyesha ko kurya inyama zihinguye mu buryo bwa jambo, isosisi n'ibihinguwe mu nyama z'ingurube bishobora gutera indwara ya kanseri. Kanseri kandi ishobora guterwa no kurya inyama zifise ibara ritukura. Mu gihugu cya Turukiya, abapolisi babiri bico gihugu nibo bafuye, abagwanyi b'umuhari wa Leta ya Islamiste indwi nabo barafa mu gitero cyagabwe n'igipolisi cya Turukiya ku bagwanyi b'umuhari wa Leta ya Islamiste aho ni kuri bibe Siriya gihana na Turukiya. Ibyo byabaye igihe cyo kuwa mbere igipolisi cyariko kirasaka mu mazu mu gisagara cya Diyarbakir ciganjemwo abakirde mu gihugu cya Turukiya. Leta ya Israel igiye kwa kuburusho n'uburenganzira bwo gufata ingendo abanyepalestina baba mu karere ka Yerusalemu y'ubuseruko. Iyo ngingo ministre wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ayifashe bivanye n'imishyamirano imaze iminsi hagati y'abanyepalestina n'inzego zijejwe umutekano za Israel mu ruhagarara rwatanguye mu kwezi kurangiye ku kibanza ciranda kiri i Yerusalemu. Abanyisiraeli 10 nibo bamaze kwicwa, benshi basogoswa imbugita. Abanyepalestina 51 nabo baricwa n'inzego zijejwe umutekano za Israel.
Tuti twari kumwe kuri iyi saha, mbashimiye ko mwaduteze amatwi. Mwari kumwe rero na Eugenia Mukankusi. Mugire ibihe byiza. Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
mu kiganiro cyacu cyo munsi rero muri sanga turavuga ku kamo kabandanya guterwa n'amakungu gasaba abarundi gutangura iganiro mu buryo bwihutirwa amakungu aragabisha kandi abantu bose canke imirwi yose iriko iradurumbanya amahoro mu Burundi ivuga ko eka umuntu wese ivyo vyaha byo bwicanye bizokwagira haba ku ruhande rwa leta haba ku ruhande rw'indi mirwi itwaje ibigwanisho azokwitwa intahe mu gahanga turi hweza kandi n'ikibazo cy'imigendanire imigendanire hagati y'Uburundi n'u Rwanda akanya kadukundiye turabate yakamo rero muduhe ivyimviro byanyu kuri ivyo bibazo tugiye kuyaga ndashobora kubibutsa imeri yacu ya telefone mushaka kuduha ko kuduhamagara ko ya WhatsApp iyo nimero ni 202 4 4 1 9 9 3 1 kuri ibibazo rero byose twatumiye abashinga ntahe batatu tuhabatuyaga kuri ibyo bibazo tubashikirije twatumiye Emmy Pascal Ndwimana na Jean Paul Turayishimiye turi kumwe kandi n'umushinga ntahe Chauvino mu Gwengezo muri bene neza abashinga ntahe mwese turi kumwe
moraho
iyo turakomeye urakoze nawe
muri bene neza Federico
muri bene neza Chauvino muri bene neza
nkuko baramukije ga ngondikije iyo
muri bene neza cyane gose nkuko twariko turabivuga rero nkuko muvyumvise makuru yacu amasase eka inkoho zirabandanya kwasana mu Burundi kwasana eka abantu baricwa abasivile baricwa abapolisi nabo nyine baraterwa ariko nkuko muvyumvise hariho amashirahamwe akomakomeye cyane rwose haba ishirahamwe rya Afrika ishirahamwe ryo mu ntara y'ibihugu bya Afrika yo mu buseruko ONU eka na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishirahamwe ry'Uburayi byo byose ayo mashirahamwe yose yarateye akamo gasaba abarundi gutangura ibiganiro mu buryo bwihutirwa cyane rwose eka ayo mashirahamwe kandi akagabisha ko umuntu wese akora ubwicanyi yaba uri wegamiye inzego za Leta yaba bari mu yindi mirwi yose itwaje ibigwanisho abo bantu bose eka bazoteba bagakwitwa intahe mu gahanga abashinga ntahe turi kumwe rero nashaka ntago ndababaze ibyo bibazo nkuko muvyumva y'abapolisi bagize ubwicanyi ku basivile umuntu arashaka kuvuga ati arashaka kubaza ubajejwe umukuru wabo ariko n'imirwi ikora ubwo bwicanyi nayo nyine twari dukeneye kumenya ko niba hari abategetsi boshora kugira akamo bayitera kugira ngo abarundi basubire tekanigwe reka dutangwe kumushya ntahe Chauvino mu Gwengezo murumva utwamo muri kigihe dutegwa cyane cyane akamo ka mbere ibiganiro byihutirwa aka kabiri guhagarika ubwicanyi imirwi yose wayitwaje ibigwanisho cyane kana abapolisi bawakora ubwo bwicanyi hari ikintu mwebwe mushaka kubwira abantu bose bego n'icyo kibazo cyo bwicanye uri mu Burundi muri iki gihe nashaka kubasaba kumuza muri ampa inshu ngufi cyane rwose akanya ni gato
ego murakoze cyane twebwe uko tubibona n'ukuri nkuko mubivuze ubwicanyi bwabaye ndase mu gihugu cacu abantu baricwa bunyamaswa hicwa abana hicwa imiyabaga hicwa abagabo hicwa abakenyezi kandi bakicwa nabi bakicwa mu gihe tuzi ko mu gihugu cacu hari inzego zijeje umutekano zijejwe gukingira imbibe ivyo navyo bikaba mu gihe izo nzego zose ziri ngaho ikibabaje sikindi nuko ibimenyetso byose n'ivyemezo byose dufise nuko abo bantu bicwa n'abari bakwiye kubakingira bicwa n'abapolisi bakicwa n'abasoda bakicwa n'ibonera kure icyo kintu kimura kure n'ikintu gishasha mu buzima bw'igihugu cacu ku igihugu cacu kibaho n'ubwa mbere twumvise hamba buyinzego zijejwe umutekano w'abanyagihugu tubona izi urundi rwego ruje rufise ahubwo igihagararo n'umurindi gusunja inzego zisanzwe zicungira abanyagihugu kandi zobacungereye birateye agahinda rero n'icyo gituba ku bwacu ataki nuna kimwe ntasiguro nimwe yuko umunyagihugu uyo kwicwa ntasiguro nimwe yuko iwacu mu gihugu ho urangwa n'ubwicanyi amaraso yasetse mu gihugu cyacu ni menshi cyane duhereye ku myaka ijya ya kure ya 60 gushika uno munsi ni menshi cyane uwoho ni gitangaza ku Burundi waho n'ubwa mbere tubonye imyaka hafi y'itanu abantu bicwa iminsi yose atamunsi n'umwe wijyana kitari tutubise yuko abantu bapfuye
ubwicanyi mushya na Chauvino bukorwa kwa polisi mu buvuga kwiki ubwicanyi bukorwa kwa polisi nabo mu buvuga kwiki
oya twebwe nta bwicanyi nabumwe ubwo bwose twe twoshigikira umupolisi n'umunyagihugu
imbere yuko aho umupolisi n'umunyagihugu n'umwana w'u Burundi, Burundi uramukeneye, jenda mukeneye, wora mukeneye, n'undi wese aramukeneye, ntakwica rero abanyagihugu umupolisi. Cyo kimwe nuko atakwica abanyagihugu, ntakwica abakenyezi, ibaragyaraguye, twaratakaje imico, dutakaza akaranga k'abarundi, umukenyezi aricwa agakorerwa ibintu ku Burundi bubaho tutari bwabone. Ntabwicanye na umwe rero twebwe to ishigikira yaba ubwicanye bukorerwa abapolisi cyangwa abasoda cyangwa ubwicanye bukorerwa abanyagihugu. Twebwe rero
akamamotera ababukora bose ku mpande zose mushana Chauvino
akamototera ababukora bose nuko busubiza inkote inkota mu bubati kuko nta na kimwe bitunguramwo ahubwo n'agahombo gusa. Mugabo rero nkasaba leta uwahoza ari umukuru w'igihugu Peter Nkurunziza akora uko ashoboye kugira, kuko niwe abiri inyuma, akora uko ashoboye kugira abuze abariko baricana,
umukuru w'igihugu ninde
bicana, abuze imbonera kure zicana, abuze uwo wese uno munsi aroswa ibigwanisho kugira aje kwica mwene wa w'umurundi, aje kwica mushiki wa w'umurundi, aje kwica inasenge, aje kwica abantu bangana n'ababyeyi biwe. Peter Nkurunziza izo bintu arafite uburenganzira, arafite kububasha, niwe yabikoze kandi niwe nyene yashaka kubihagarika. Twebwe tuzotera kamo aho tugeze ijwi ryacu nk'abantu bari muri Sirarede, nk'abantu b'abarundi bamye basemerera kugira ubwicanyi buhagarikwe kuba na bwango, nubwo bwicanyi bwatumye makungu yose ahaguruka. Ubumwe bwa Afrika bwahagurutse, ubumwe bw'Iburaya bwahagurutse, ishyirahamwe mpuzamakungu ryahagurutse kugira n'ukuri ntihagire umurundi n'umwe asubira kwicwa, kuko namarira amasa birateye agahinda ku Burundi bwakabaho n'ubwa mbere cyuko turabibona ibintu bisa n'ibindi.
Yego mushikana Emmy Pascal Ndoyimana, namwe mugire icyo muvuze ku bwicanyi wa Burundi bukorwa ku mpande zose amatwi adusumira ikintu mubushikiriza abakora ubwo bwicanyi bose niki?
Ndumva ko ntuvuga nk'uyo mutumire uyo Chauvino, kuko ibyo ntavuze birateye intuntu, birateye agahinda. Uravye ibinayegeje kudondagura ababutera abasoda abapolisi imbonerakure, uravye amajambo ariko arungikanya avuga ngo wahoze ngo ari umukuru ngo w'igihugu ngo Petero Nkurunziza. Ibi bintu avuze ndetse yuko umuntu ashobora no kubyumva kumva yuko atawo biha umwanya wo kubifata. Ibyo avuga bikavuga ibintu menga ni ugukindaga abantu, ni ugukritika abantu, donc umenga wewe arananezerewe. Twebwe turavuga yuko tuti abapfa bose barababaza abantu, kuko uraze abapfa, abasivile bapfa, abapolisi bapfa, birumvikana neza yuko ari imigwi ibiri, ni ibitero bikorerwa ku bapolisi n'abasoda. Hanyuma abasoda baza nabo no kwintervena, hakaba no kwicwa, hakaba kandi nabo no kwivuna. Rero gusa ibintu ni bibiri, eske abatera abapolisi boba ari bande, abinyegeje muri aba Banyabujumbura boba ari bande, uwabatumye ninde? Hanyuma kucanyuma avuze ngo wahoze, twagira tumenyeshe yuko kino kintu twaragisobanuye, twarakivuze twebwe nk'amashyirahamwe yahagarikiye ano matora. Iki gihugu kiramutswa Perezida Petero Nkurunziza atwara Abarundi bose na Chauvino rimwe. Izo mvugo rero zarataye igihe, ubu turageze ahantu ho kubaka atari ibintu byo gusimanga abantu. Twebwe turatera kandi tukavuga tuti uyo muntu atuma aba bantu ngo barasabanya abantu, bica abantu, batunga intoho, ukokeza intambara. Umuntu avuga ati ni murase ngire intambara iradutse, nimwivune nk'uko twanabitangaje, donke byanavuzwe na Nyangoma ati nimuhagarare mwivune, ati ikingire. Turavuga tuti abireke.
Mushana he Emmy Pascal,
nkeneye ko tubaho.
Mushana Pascal, Emmy Pascal, sozera sozera.
Ariko twebwe turavugana tuti ubu rero jewe twahamagawe hamwe na Chauvino, ikintu badukeneye ko ni ugutera kamo Abarundi bahari Bujumbura barushe, bumve yuko atakubarusha. Chauvino turakeneye icyo tubabwira, umuntu uyu munsi ajyane asinzire.
Emmy Pascal, mwavuze ikibazo
ubu batwiteze ko amajambo meza yo kubaremesha.
Ego Emmy Pascal, mwavuze ikibazo c'igihe abapolisi batewe n'abasirikare bakaja kwivuna bakintervena, hariho nta buryo buhari bwo guko abapolisi boja ku intervena cyangwa boja gutabara ariko ntiba janiranye ikivunga ngo abasivile cyangwa abantu batigwa batabigwanisha bafise ntibagwe mu mporero
kibazo nuko aya makarturaze ngo mu ngagara za cibitoki hehe abatera abapolisi bari mu bari wabo ugasanga rero nabo bari gorewe babahungiyemo barase bari mu myezo mangu bari mu nzu bakica abapolisi bari mu nzu ugasanga rero haza habarero kubarara iyo bari ugasanga amasasu ara sitanya abantu ivyo biratubabaza cyane kuko hapfa abayinusa atacho bazira hapfa abana hapfa abamama hapfa abapapa atana kimwe ati bazi turavuga tuti ni babatanga abo bantu umuntu wese afise inkoho akaja ahantu turavuga tuti ni bamutange ni babwe bati ni rwati ni muto bati dutabare turabona umuntu ahantu afise inkoho ati ni mutebuke gimwake kuko
emotionahe ego me reka duhe ijambo mushanahe Jean Paul turayishimiye nawe nyine arazi ibibazo bibera mu ntara ya Afrika y'Ibiyaga binini aho mu Burundi mu Rwanda nashaka mutubwire mbega murabona ko muri iki gihe hari ikibazo gihambaye cyane rwose cy'umwizerano muke cyane rwose hagati y'abapolisi n'abanyagihugu bo mu makaritsiye amwe y'i Bujumbura ikintu mbona cyo gukorwa kugira ngo uwo mwizero ugaruke n'ikihe mushya ntaye Jean Paul
ndagushimiye bwana Frederic kuri akakanya ariko nagira ngo mbere yuko yenda nsubira icyo kibazo nange nifatanye n'abo Barundi bagenzi bacu inshuti zacu kuri iki kibazo cy'ubwicanyi bubera mu Burundi birababaje cyane mu bihugu bya Afrika byinshi aho iyo hari ibintu bibatandukanya bafite differences batangira noneho gusanga igisubizo kiri muri violence ubwicanyi bugatangira ubwicanyi bugakorwa kandi mugani nkuko nabo bagenzi banje bavuze ari Chavina na Me Pascal abapfa ni Abarundi hagati yabo ibyo ni ibintu rero bikwiriye kwamaganwa hagashaka uburyo bwiza bwo gukemura amakimbirane ari mu Barundi cyangwa n'Abanyarwanda ahantu hose haba za violence cyangwa différence zikavamo violence kuri igisubizo ntekereza gikwiriye gutuma ibintu nk'ibyo ngibyo bijya mu nzira nziza nuko igikorwa cyabaye umunsi wavuze ko tuza kuvugaho mu kanya igikorwa cyabaye ndetse ni bakaba bararahije abantu bagomba kuzafasha ubwiyunge bw'Abarundi ya dialogue nationale y'u Burundi ni igikorwa cyagombye gutekerezwaho mbere hatabanje ko abantu babanza gupfa bagashira hatabanje ko habamo amaraso ameneka seseka mu gihugu cy'u Burundi ariko ntibizajye biba ari ukugira ngo bijye guhosha ayo makimbirane ahubwo byabikwiye kuyakumira kuba rero hari abantu bapfa nagize ngo ngire akantu gatoya kubinyemereye aho abagenzi bacu bavugaga bati bamwe bati ibintu bikorwa n'u Burundi bikorwa n'abapolisi b'Abarundi bica abaturage ariko bashijeje kubacunga ntabwo twakwirengagiza ibibazo biri Burundi ngo tubirebe mu kadirisha gatoya cyane kuko umuntu General Adolphe apfa ntabwo ushaka kuba abapolisi bamwishe hari izindi nzego zamwishe ntabwo ushobora kujya kwica General uri imbonera kure ukajya gusa ukagandagura General muri buriya buryo ntabwo bikomago yagiye yapfuye kubera imbonera kure hari ubwicanyi bw'u Burundi bugomba kurebwa mu buryo bunini bwaguye ntabwo ari u Burundi gusa harimo abandi bariho bakora politiki
egome icyo kibazo Jean Paul turakigaruka ko ariko nashaka duhe n'ijambo abandi banyuri radio ijwi ry'Amerika ndabona turi kumwe na Jeremy Chiza mwiriwe neza Jeremy muramajahe mudushikirize icyumviro cyangwa ikibazo
cyende mu Burundi
ego duga ku ijambo
ndashaka ndawe rimwe nasomye ngaho gatoya nsanga hari ikintu hari mwavuze cha tibintu byo bintu biriko biratubaho hano mu karere hano
ego duga ku ijambo turakumva
yego mu Burundi cyangwa mu karere ibintu je nasanze nenga ni ibintu cyurukurikirana ari ibintu kahise ntikaboneka neza sinzi tugomba kumenga ni ibintu byo bikigaruka garuka mugabo ikintu gikomeye cyane no kwicara hamwe abantu bakayaga kuko uyu cyane uri yafuye uriya nawe mu isanzwe hapfuye umuntu n'uruhombo kuri uru ruhande cyangwa kuri uriya mugabo ikintu cyo kuyaga nicyo gikomeye cyane
murakoze cyane rwose icyumviro cyiza reka iyo umurundi uyu umunyagihugu wapfuye reka abavyeyi baba bahombye reka n'u Burundi uba buhombye icyumviro gishikirijwe na Jeremy Chiza turi kumwe kandi na Jean-Marie mwiriwe neza Jean-Marie
mwiriwe neza
muratwumva mushikirize ikibazo canke cyumviro
nagomba kuvuga ibintu byo Burundi tugeze habi mudukwiye gukosora ati gute ubu bose numvise abatumire bavuze mu wavuze bwa nyuma wewe Jean Paul yavuze ukuri mbega abariko barapfa tubagiriza ndi mbega kuba ariko barahishahishanye meme Pascal wavuga ngo yagereje Chauvin muguhengeza ibyo ariko aravuga abarundi avuga ngo gukwira ingoma ngo ntikugonye aho yivugiriza niho agonye ati gute mbega turavye ibikubiraho mu Burundi tuzobyagiriza ndi bibuke yuko kwe nyakubahwa ego n'umukuru w'igihugu mugabo twiragiye yibuke Petro Buyoya ngo navuga yuko atazoganira nabishye harimo Gwasa n'umunyakubahwa ariko mugaribo kako yari nawe nyine bari bamukiri ubanza gugupfa mugabo ubu nibahanganye ku ngoma naganire n'abandi sinova ngo akumire ngo naka mbega ugambye kuvya abantu ni kutora bikajamo nyerere ubuhoho kubera iki batoronde wo hanze gabibajemo nta muntu yimene gihute ahubwo akimenaho n'uwundi kandi nta wivura ingwara ayivuga n'uwundi kubera uwundi abamubona hagwaye iyo ugiye kwivura uriya ati gute tuvuga ku iki kuri abantu hari ibigo barapfa mu Bujumbura no mu Burundi bwose urabona turiko turabona ko Bujumbura ari hagoye mugana hadi bizogorana batikebutse rego baje mu biganiro nayo iyi komisiyo yarashyize ubusembeye mbega umuntu wenyine yoba ananiwe gutunganya ibyo atungere ibyo arashinzwe kujya musenyeri umva rero ashobora kugorora agakura ikigega kiri mu gisha ry'uwundi ahubwo rero turabe neza nake hamwe yumviriza abarundi yumviriza abanyamahanga ibyo ariko bamusaba kuko nta bugabo yigira urakoze
ikibazo gishikirijwe na Jean-Marie hani navuga ko ubwicanyi bukwiye guhagarara uno nyene akaba yabaje n'ikibazo mbega ubwo bwicanyi buzobazwa nde kandi ndi azobwagirizwa reka dutangure mu kanya gato cyane ngose amasogo na 30 mushyana he Aimé Pascal
ego twebwe aratubariye ngo Buyoya ngo yatunganije ibiganiro ngo yari yansi nze ikiro kintu maze iminsi mbyumva ifoke ko kiriya gihe yari ntambara ihagaze ku bwoko bw'abahutu n'abatutsi byari ibintu byizwi neza ko hari ikumirana ry'amoko ariko ubu unye nta bwoko bwateye ubundi nta ntara yateye iyindi ni ubwicanyi gusa bw'abantu badashaka na demokrasi batashatse amatora ibyo kuvuga rero ngo bizobazwa nde ni uwo wese abikora akabitegura akanakokeza ubutungane niko kazi kabwo murakoze
ego mushe nahe Chevino namwe kuri ico kibazo ubwo bwicanyi buzobazwa nde ubwicanyi muri ko buraba mu Burundi buhitana ubuzima bw'abasivile eka abantu ataco bazira ubwicanyi buhitana n'abapolisi ubwo bwicanyi buzobazwa nde
bega burya hari uyoboye yuko Peter Nkurunziza amaze imyaka ari se rugo ari se Barundi higa urugo rutagira mu nshinga ntahe ivyo birashika noneho kijya gihugu kimaze imyaka kibazwa Peter Nkurunziza ibibazo byose mu Burundi rero yaba ivyo vy'ubwicanyi canke ivy'amahoro canke ivy'umutekano cyangwa byuko ibiharage byabonetse cyangwa yuko ubukwavu rwagwiriranye bibazwa Peter Nkurunziza arabizi neza cyane ubu bwicanyi rero turiko turabona turiko turagirirwa bizobazwa Peter Nkurunziza burya hari icyo abantu bafashe bagumye bafatanye imenengo je maze imyaka hafi 10 ndiko ndasemerera ubwicanyi bukorerwa abanyagihugu maze imyaka hafi 10 ndiko ndasemerera ubwicanyi bukorerwa akarenganyo gakorerwa abanyagihugu ubwo byabaye kandundura kuva aho abarundi bagiye bati twebwe ntituvyemera tuje mu myiyerekano kuva imyiyerekano itangura rero niho hatangwa ubwicanyi
butagira nisoni butagira izina
byatanguye
yuko abapolisi baje kwica abanyagihugu byatanguye yuko imbonera kure zica kwica abanyagihugu byatanguye yuko imbonera kure zifatanije n'intera baje kwica abanyagihugu
byatanguye yuko
inzego za president nyene usanga abafatwa
reka duhe ijambo Jean Paul turayishimiye nawe nyene akanya katujanye Mushikanahe Chavino amasegonda 33 gihe cyose ndabahaye akanya nashaka namwe Jean Paul turashimiye mungira ico muvuze abarundi basa n'abatumvikana ko ku bantu bazobazwa ubwicanyi muri Korea mu Burundi ariko nkuko mu byumvise amashyirahamwe mpuzamakungu yose abanze gutera akamo mu Burundi avuga ko umuntu wese azakora ubwo bwicanyi haba muri ku ruhande rwa leta haba ku ruhande rw'indi mirwi itwaje ibigwanisho azokwitwa intahe mu gahanga ku bwanyu kugira ngo umuntu yishure ikibazo cha Jean Marie ubwo bwicanyi buzokwagiriza wandi mu Burundi murabikurikirana
urakoze Frederic nibyo koko iyo habaye ubwicanyi nka buriya ni leta iyo ya mbere batangira kuvuga bati waratsinzwe kurengera umutekano w'abaturage bawe ubundi warushinze kurinda ibyo ariko ntibivuze ko birangiriraho gikwiriye nuko hagomba kuba amaperereza amaperereza akozwe mu mucyo ku buryo umuntu wese afite uruhare mu bwicanyi bw'i Burundi ashikirizwa imbere ya sentare imbere y'ubucamanza kandi hari inzego nyinshi haba muri communauté internationale tuvuge ziriya zirahe ari izindi zagiye zikorwa kubera ubwicanyi bwihariye bwagiye mu bihugu ibyo nabyo rero ni ibintu twakwifuriza ku Burundi ibibazo biriho birapfa nako bikomeza kutogera ubwicanyi buriho burakorwa buzahabwe umwanya uhagije kugira ngo bakorwe iperereza noneho umuntu wese wabigizemo uruhare uwo ari we wese atari ukuvuga ngo dutunge agatokana n'umwe gusa azashyikiriza ubutabera ariko amaperereza akozwe mu mucyo impande zose zikarenganurwa
ndibi mwishi wanjye utari kuragota nta mugore ananira umugabo ya mwitumiye oya ntibishoboka ntukunanira gute uramuhenda henda ukamuha utuntu ukamuyagira neza utuntu tw'utugugu kandi na wewe nta byawe
burya n'ishyibyigwa nkiri ngora cyane gusa nuko hari abaprofe bamwe bamwe bari komplike kandi najye ndamutse nje nuhava asanga atari huri
ejo wari uzi ko bose bameze neza nka jewe niba ushaka abanyagumako ariyo ndayaguha nk'ibyimeze kuza naho uzovugana kuri fone si sawa
bakunzi ba studio ijambo mugihe gora mukurikira igikino kuri radio ijwi rya Amerika iminsi yose ku wa gatandatu kuva isaha 12:15 zo ku mugoroba studio ijambo kandi igiye kugira abashikiriza ikiyago cha politike iminsi yose ku wa gatatu no ku munsi w'Imana kuva isaha 12:15 zo ku mugoroba kuri radio ijwi rya Amerika
Iyo ijambo ya Set for Common Ground irasuye kubaha ikaze.
Twibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika ya Risamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndeka tuje kundi munywanyi w'iradiyo ijwi rya Amerika Jules mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Muratwumva munyarutse icyumviro ikibazo.
Yego ndabumva nashaka kuvuga ku byerekeye ibiganiro.
Yego.
Cye nibaza yuko ibiganiro ari nkenegwa. Ariko mbwa rero ibyiganiro bibwirizwa kuba ku buryo bidasasira indava ikibi nk'akarorero uyu munsi amakungu aragerageza guhimiriza ibiganiro ariko ayo makungu nyine akibagiwa ko nk'abantu batumye ibibi byinshi biba mu Burundi guhera siyateke nyine zo mu kwa kane ubu uyu ayo makungu ariyo abahaye indaro aba barungika imitahe ayo makungu ntabarungike ibyo rero nibyo bicyo bituma nk'ubu uyu naho batuvuga ngo ibiganiro ubuye uyu munsi bajya abantu nyine batumye haba akajagari kenshi nibo ayo makungu nyine yahaye indaro ubuye mbe bazovuga ngo wajye kuganira gute ubu nkabajya batumye haba imigumuko myinshi mu gihugu hanyuma abantu bagaturirwa amazu abaturirwa imodoka ndetse bakicirwa n'abantu nk'ubugasanga muri abo bobo batumye ibyo biba ibyabo biradora none byokunda gute yuko ibyo biganiro bigira ikintu bishitseko nagomba mvuge Oui.
Ibanda duga ku jambo sozera.
Nagomba mvuge nyene kuri cyerekeye ibiganiro. Nibaze yuko ibiganiro bizorama mu gihe abantu bohindura imvugo. Kiraze yuko abantu hazaba bafise indi bizi riko mahwa ugasanga umuntu ajije gufata nawe wundi muntu. Muri cyo gihe nibaze yuko ibigana atakintu kinini bizoshikako. Nkubuye wumvise nk'uwo mugabo Chevino mugwenge zavuze ngo ahara n'umukuru w'igihugu. Be twebwe twamutoye dukamuha amajwi turenga miliyoni. Ubuye atugiranya n'impene, atugiranya n'intama cyangwa atugiranya n'iki. Izo rero gufata rero kugayana rero nibyo bituma n'ahandi igihugu gitaronkamaho. Nibaze yuko dukwiye kuganira tuvugizanya ukuri. Dukareka gufatana nabi ukuri ko hari dukakuvuga pana yuko tubana yatuvuga ibinyoma.
Egome ikibazo cha Jure Mushana Heshovino avuze ko ivyo biganiro vyoba gute kugira ngo ntibisasire indava eka kugira ngo bo bakoze ivyo havyo bose babihanirwa.
Egome ico shigikiye nuko atamuntu numwe yakoze ikibi yishye mugenzi we yushira gati mugiyinyongo jewe narahejeje. Bose babikora bamenye ko azokurikira umugabo no kumenya ingene byatanguye no kumenya intandaro yavyo hanyuma ni byakurikiye abantu bakaraba ingene bibandanya ivyo biganiro navyo je nibaza ko vyatezi kuko twe twamye tuzishuza kuvagana kera kuva tukiringa aho twamye tuzishuza ivyo biganiro abo bavuga yuko tutakibona muri Pita Nkurunziza nk'umukuru w'igihugu bamenye yuko ajya amatora yabaye se amatora y'Abarundi yabaye amatora gwiwe uyo nimba yaramutoye kubera ubucuti bafitaniye n'uburenganzira bwiwe mugabo twebwe mu gihe twumva mu gihe yahanuwe n'Uburundi n'amakungu ntategere tubona yuko yahonyanze amategeko yabimo muri ayo mategeko matora rero nta twe n'ibituraba biganiro rero nibaza ko bikenewe cyane ubu unye bigakenerwa hagati y'ababijejwe hagati y'abanye nevyo ku ruhande rumwe itankuru nziza niwaje kwisonga ku rundi ruhande nitubone atuzana ko bazojibwami nitubone atuzana ko ba mutabazi nitubona tuzana ko nk'abo bantu uyu onye ariko aravuga
ngo
nizabiniza societe civile
turafise ibibazo byinshi tuhaba tuyaga hariho n'ikibazo tuhaba tuyaga mu kanya mushya ntahesho bino muzima afata akanya gatoyi cyane rwose reka tubaze
hagati ya Pita Nkurunziza rero na Senared n'abantu benshi mwumbure bategira ibya Senared mugabo bashaka kuba bafise ijambo boshikiriza
egome moshya ntahe Aimé Pascal namwe nashaka mugire ico mwishuye Chevino mugire ico mwishura Chevino avuze ko president Pierre Nkurunziza yatowe n'inshuti ziwe muri ayo matora aheruka Aimé Pascal
uyo ngona avuga amajambo menshi cyane Chevino aravuga ataruhuka rero ngomba mvuga ikintu kimwe aha anyi bibintu avuga ngo yatowe ngo nabantu biwe Chevino ngomba ndakubwira ikintu kimwe iyo uri kuravuga ibyo bintu abazungu bati kwa matora yabaye aha anye barabatwenga hakaba no kubagaya cyane barazi ko yatowe inzego zose zihari za mahanze bakabatumira nk'igihugu kirongowe n'abatowe iyo uvuga ibyo bintu je ndibaza ko no gutoza kenge umenye ko uri umurundi iyo usuzuguye perezida wawe agutwara yatowe n'umuzungu arakuraba akakugaya akavuga ati bano bantu barafise ubwenge barize cyane ehe Chevino ngomba jewe grema ndabe ko no guhanura turafise perezida Petero Nkurunziza yatowe n'Ukenya n'Abarundi bose umuyoboke hanyuma ngaha nahavuga ngo aswaganya ngo ubwicanyi ngo imbonera kure
turafise mushya ntahe Aimé Pascal
kuri TV
turafise ibibazo byinshi dushaka kuyaga mu nkundi akanya gatoyi cyane rwose
ntunga gatoyi kuko adikara twaganya abantu ama televiziyo amazimisa afata abajene bafata nk'inkoho za mugamba za nyandarake za makamba za kayanza abari mbonera kure
Chauvino haragageza ahantu kura ugacu ubwenge
ukunda mushyana Pascal reka duhe ijambo Jean Paul Turayi Shimi agira icavuze nawe nyene hariho ikibazo cabajijwe n'umushyana he Jules kivuga ko mbega ivyo biganiro vyo bagute kugira ngo ntibisasire indava n'ukuvuga ko ivyo biganiro vyo bagute ariko abakoze ibivyaha nabo nyene bagahanwa umushyana he mukanye gatoyi cyane gose amasegonda 30
urakoze cyane bana Frederic cyane nagira mvuge nuko nagira ngo naje